chagasita Nane chagase Nono wazangenda kaba Zajane nsanyuka Uchoma nirono kwa makunze Nesonywe vyange vya terera Zesiri dawo Bera nabo na kowaze Yina ringo muzole na kowaze Umuze ngalavi na kowaze Zesiri dawo Bera nabo na kowaze Yina ringo muzole na kowaze Umuze ngalavi na kowaze Kambere no Don't know what's happening. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I'm coming.